Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Inshuti zacu mwabonye Imana ikingura ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya 22 ukwezi kwa 11 umwaka w'2018. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kubagezaho. Leta y'u Burundi ntiyari mu nama ya Afrika yita ku burenganzira bwa muntu.
Hagati y'akazi na muntu karabira mu gihugu hagati. Mbega aha mu gihugu hagati. Abarundi ntibabona yuko hagati y'akazi na muntu kari karubahirizwa. Kandi leta ishimitse kugira ngo yubeze gatya kazi na muntu.
Uyu ni Vice President wa mbere wa Repubulika y'u Burundi Gaston Sidimwo.
Mutuzi rero ko uwo bari mu mugambi baba barimo nuko bova no mu kanama ka Afrika kajejwe utakazi na muntu.
Naho uyu ni Gabriel Rufyiri umuyobozi w'ishyirahamwe Olicom we yariri muri iyi nama y'uburenganzira bwa muntu ya Afrika. Umuhuza mukuru mu mishyikirano y'Abarundi President Museveni wa Uganda yaba yifuza ko itegeko nshinga ry'u Burundi risubirwamo. Amakuru yo mu biyaga bigari rero arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi we waramutse neza.
Baramutse Tuma, ndamutse n'abaduteza amatwi. Leta z'ubumwe za Amerika zisaba amatora atunganijwe mu mahoro kandi yizewe na bose muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu gihe kwiyamamaza muri aya matora yo mu kwezi kuza gutangura kuri wa gatanu muri indwi nyene, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire wa Leta z'ubumwe za Amerika Heather Nauert yavuze ko amatora yo kuwa 23 ukwezi kw'12 azoha karyo Kongo keza ko kuzohanahana ubutegetsi mu mahoro no muri demokarasi. Yashikirije kandi ko amatora yizigiwe na bose azofasha kugabanya amakuba y'intambara abanyagihugu barimwo. Ahamagarire n'abanyamitahe bifuza kugaruka muri ico gihugu gushinga imitahe kandi ashikane igihugu cyo muri Afrika yo hagati muri mahoro. Amatora y'umukuru w'igihugu rero muri ico gihugu mumenye ko yari kuba mu mwaka w'2016 ariko yigizwa inyuma. Ni nyuma yaho Perezida Joseph Kabila yankiye kuva ku butegetsi manda ziwe zirangiye. Ibitigiri vyabishwe mu gutana mu mitwe mu ndwiheze hagati y'imihari y'abakristu n'abayisilamu muri Repubulika ya Central Africa byaraduze gushika kuri 60 nk'uko byashikirijwe na ONU muri raporo yasohotse ejo kuwa gatatu. Izo ngwano zabereye mu gisagara ca Alindao kiri hagati mu gihugu kwigenekerezo rya 15 uku kwezi kw'11 hagati y'imihari y'abakristu yitwaje ibirwanisho bazwi nka antibaraka hamwe n'abayisilamu bahurikiye mu muhari Union pour la paix. Abantu baba muri ako karere bahungiye mu manuko bw'ico gisagara hafi y'imihana y'Idatoko ni nk'uko iyo raporo ya ONU ibivuga. Iminsi 3 yo kugandarira abafuye yarashinzwe mu gihugu cyose. Leta ya Trump yarahaye uburenganzira abasirikare barungitswe ku rubibe rwa Leta z'Ubumwe za Amerika bwo gukora ibikorwa nk'ibyo abapolisi mu gihe byaba ngombwa kandi bagakoresha n'ingufu za gisirikare. Umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Jim Mattis yabwiye amenyeshamakuru ejo kuwa gatatu ko yaronse itegeko ryatewe ko umukono n'umunyamabanga mukuru wo mu biro bya perezida muri White House John Kelly atari Perezida Donald Trump ubwatwe kiwe. Yongeye avuga ko ataco azokora kuri ivyo yasabwe mu gihe ataco arabwirwa n'ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu aribwo bujejwe ibyo bibazo. Iryo tegeko rihubasha abasirikare bwo gufasha abasanzwe bagenzura imbibe harimwo no gukoresha ingufu mu gihe bikenewe, gufasha mu gihe hari abimukira bateye imidugararo ndetse no gufunga iby'agateganyo no gusaka mu gihe hari icyo biketse. Ariko Matisse avuga ko abasirikare bose bari ku rubibe benshi badafise ibirwanisho kubw'ibyo nta gukorana mu nguvu kuzobaho. Mwamenya ko Trump yarungitse abasirikare 5,800 basanze abandi 2,100 bari basanzwe kuri urwo rubibe. nayo kwiyongera kw'ibitigiri by'abasirikare hamwe n'abapolisi ba Afghanistan bafa kwatumye leta y'icyo gihugu yongereza ibitero ku Talibani no kuyindi mihari yitwaje ibirwanisho byashyikirijwe n'abategetsi bajejwe umutekano. Mundu biheze abarwanyi b'abatalibani barishe bongera bakomeretsa abasirikare bashika 80 mu ntara ya Farah mu burengero bwa Afghanistan. Aya makuru akaba yashyikirijwe n'abategetsi b'icyo gihugu. Tariq Aren n'umuvugizi w'igisirikare yabwijwe rya Amerika ko abasirikare ba leta batanguye ibitero by'indege hamwe n'ibitero by'abasirikare barwanira hasi mu gihugu cyose. Aren yavuze ko ari mu ntumbero yo kugabanya ibitigiri by'abasirikare bicwa no kurondera umutekano w'abanyagihugu. Perezida wa Afghanistan Ashraf Ghani mu ndwi iheze yashikirije ko kuva mu mwaka wa 2015 igisirikare kimaze gutakaza abashika 2029 bariko baragwanya n'aba Taliban hamwe n'indi mihari irwanya leta. Umupira w'amaguru naho umukinyi yamamaye cyane muri uwo mupira yamuka muri Cote d'Ivoire yakinira umugwi Chelsea mu Bwongereza Didier Drogba yamenyesheje ko kwa gatatu kwahagaritse gukina ni nyuma y'imyaka 20 yaramaze muri uwo mwuga. Uwo mukinyi w'imyaka 40 yatsinze ibitsindi ijana 64 mu ncuro amajana 381 n'imwe yakiniye umugwi Chelsea atsindira ibikombe 4 bya Premier League na 4 bya FA hamwe n'igikombe cha Champions League muri 2012. Yakinye no mu migwi y'umupira w'amaguru w'igihugu ciwe inshuro 6.
Halo hizi Bigirimana, urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho. Nshuti zacu mbibutse ku iyi radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru mu byaga bigari. Kuki leta y'u Burundi itagiye mu nama ya Afrika yita ku burenganzira bwa muntu imaze icyumweru ishojwe i Banjul muri Gambia? Vice President wa mbere w'u Burundi Gaston Sindimwo arasubiza ati ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu kigomba kureberwa imbere mu gihugu, ntikigomba kureberwa mu nama zibera mu mahanga. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wilika neza uri i Nairobi muri Kenya aradu inkuru irambuye.
Iyo nama yitabwe n'abashikiranganje baserukira ibihugu bya Afrika, abakomiseri bajejwe ibibazo bitandukanye bo mu gihugu wa Afrika ujejwe agataka kazi na muntu hamwe n'abaserukira amashyirahamwe yigenga akorera muri ico gisata. Ibibazo byahigiwe hamwe bijanye n'umwidegenzo w'abantu muri rusangi, iterambere ry'abanyagihugu harimo izerekeye guteza imbere ubumenyi, amagara y'abantu no gufungura neza. Abaserukira ibihugu barabiye hamwe iby'amaleta yiyemeje muri kahise n'ico ari karakora mu gukingira agataka kazi na muntu. U Burundi nta ntumwa bwarungitse. Gabriel Rusira Rongoi Ishirahamwe Orikome umwe mu bayitabye asigura ko bitanga ishusho mbi ku gihugu. Tuganira kuri telefone yatanguye aduha akarorero k'ibyo leta yiyemeje kandi yategerezwa kubirikirarangura itashoboye gukora mu gihe byari kuyorohera muri iyo nama kurondera abayishigikira.
Turiko turavuga ko mu gihugu hari ubukene butagira izina, ntibisigurika leta idashobora guteza imbere abanyagihugu kandi yaravyemeye. Igomba kwerekana imvo ibyo bidashoboka kugira ngo makungu ayifashe. Niyo mategeko mpuzamakungu yasinye aba ya Afrika canke ya ONU bivuga yuko iyo leta yananiwe amakungu niyo acayifashe kugira ngo niko bashobora kumererwa neza. Mugabo leta yo ihumuvuga ngo ibintu byose bimeze neza, cyukuri bigaragara ko bitameze neza. Ibyo rero nihumbura hari ikibazo gihambaye. Narabonye neza yuko iyo hari ka karte y'u Burundi n'intebe bigaragara ukabona handitse ko ngo Burundi ko nta muntu ahari, abandi bose bahari, urabona yuko bitanga ishusho itari nziza ku gihugu.
Ariko Gaston Sindimwo cyegera cyambere cyo mukuru w'igihugu suko abibona yavyiganiye rujya Amerika mu kiganiro cyihariye yahaye ibiro by'i Nairobi.
Ugambere agateka kazi na muntu karabira hanze, agateka kazi na muntu karabira mu gihugu hagati, mbega aha mu gihugu hagati abarundi ntibabona yuko agateka kazi na muntu kari karubahirizwa kandi leta ishimitse kugira ngo yubahize agateka kazi na muntu. Nimba rero agateka kazi na muntu k'abarundi ko mu Burundi kazoza kwemezwa na bariya, nuko bihenze inzira kandi bajya yoza kuvuga u Burundi bamaze imyaka irenga 3 batari muri bwo. Uno munsi abovuga agateka kazi na muntu na bari mu Burundi
muri aba amazi imyaka 3 hanze y'igihugu rufira rimo wahubuga ingendo ya leta yindi siguro
nkuko bamaze kuva nk'akarorero muri CPI mbere hariho n'impumbero ariko bari gabarabe ko buvuze mu kanya kanama kajejwe gatakazi na muntu kaoni ntituzi rero ko uwo bari mu mugambi baba barimo nkuko buvuza no mu kanama ka Afrika kajejwe gatakazi na muntu hamwe byo bari ibyo murumva neza yuko twaba tugomba kwiyugarira ko ibyo navyo rero ntitwibaza yuko hari cyo cyashobora gufasha igihugu ahubwo nyabuna nitwiyugururire turabaho tugwaye kugira ngo baturabe kuko mu kirundi bacu mugani ngo nyamubura ikimuhanura niyo nyamubura ikimuhamba iyo rero ugize imana ukaronka umuntu aguhanura ukaboronka umuntu akubwira icyo mu gifaransa twita les quatre vérités burya ubuhiriwe abantu bakubwira bati kosori bikosori ibi sinibaza ko ari babahubwo no kubumviriza cyane
impamvu ituma leta itabumviriza bwana sindi mwarayisigura
n'iryo shyirahamwe ricariwa mu bahungabanya amatekano mu gihugu mwahungabanya agati y'akazi na umuntu mu Burundi iyo shyirahamwe rimaze gusasira indavu abahunganije agati y'akazi na muntu ngaha mu Burundi naryo nyine tuyifata ku nyine twe naje twiyusa na kimwe mugabo mu gihe iryo shyirahamwe rihaye impigi risasiye indava abahungabanye agati y'akazi na muntu mbere n'ubu twaturiko turabiriha twebwe abo utubafata yuko ari abahungabanya agati y'akazi na muntu mu Burundi abashaka gutubira Burundi mbere ibyo urabizi ko byama biba iminsi yose bumvise ko hagira habi ibiganiro hanana ntugira baduza agashano umuhinga w'umuvuzi w'ingoma asanze aho bavuze ingoma 10 nawe ashaka kuvuza ingoma 30 kugira ngo wa wundi ntisubire kumvikana niyo politiki bakoresha mu bibazo by'u Burundi
ibijwigirwa n'icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ntibinyura rusire
uko leta y'u Burundi ititavye kubera hoba muri bo harimo abacyoza igihugu ntitwibaza yuko byo bari byo kuko ibihugu byose bya Afrika niho biri bere bagenda bamenyeshe ko ntibyabaye mu Buganda cagihe mu Buganda bufunga abantu batari bacyaranye batagaze na muntu mbere abanyapolitike barimo ubusanzwe ari mu komisiyo baraba u Buganda ubyo n'agatakaze na muntu cyane cyane n'ibyimyerekano n'ibyo shirahamwe yigenga yaranditse urwandiko yandikira leta y'Uganda yishuye ubwo gwete n'umukuru w'igihugu cy'Uganda wenyine Yoweri Kaguta Museveni asigura ingene ibintu byose byagenze kandi yari yarungitse n'intumwa kuri ubwo hejuru
turetse kutitaba iyo nama leta y'Uburundi imaze imyaka irenga itatu itatanga amaraporo mu gihugu Afurika ujeje wataye akazi na muntu nk'uko ibiro byabo bijejwe ibibazo by'Uburundi bivyemeza Rufiri baza ku bindi bihugu bihurikiye muri uwo mugwi bishobora kuyifata nk'agasuzuguro maze bigatuma imigenderanire yabyo no Burundi tosekara. Eroje wika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Umuhuza mukuru mu mishyikirano y'Abarundi President Museveni wa Uganda yabasaba kwitegeko nshinga ry'u Burundi risubirwamo ariko ati buri gihugu gifite ubusugire bwacyo. Yaba yarabivuze ku wa mbere umuhuza umwungirije Benjamin Mkapa amaze kumushyikiriza imyanzuro ya nyuma y'ibiganiro by'abarundi byose byabaye kuva bigitangira umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru araduye inkuru irambuye
ikinyamakuru cyandikirwa mu Buganda Chimp Report kivuga ko Museveni amaze kwakira ico cegeranyo yatangaje ko ubu atawundi mukino ukwiriye kuba kunyesho zotoregwa amatata ari mu Burundi ico kinyamakuru kibandanya kivuga ko Museveni yongeye ahantu mu Burundi ko bukwiye guciraho ibyirizwa bashingiro imigwi yose yumvamwo rigaruka nituze n'umutekano kandi rikingira abarundi bose maze abahunze batahuke kandi babeho mu mahoro aho ni mu gihe u Burundi ubu bugengwa n'ibyirizwa bashingiro rishasha ryatowe mu kwezi kwa gatano uyu mwaka nibwirizwa shingiro giyamirijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yamara Museveni yavuze ko inzira zose zo gutatura amatati zikwiye kubahiriza ubwigenge bw'igihugu Museveni yarashimiye umufasha wiwe Mukapa nabo bakorana Mukapa ni wamaze imyaka 3 agerageza guhuza begwa n'amatati bose nkuko yabitumwe n'abakuru b'ibihugu bakareye ka Afrika y'ubuseruko mu ijambo ryiwe mu gushikiriza icyo cegeranyo nkuko icyo kinyamakuru kibandanya kibivuga Mukapa yavuze ko harimo inzira zose zishobora gutanga amahoro mu Burundi ko leta yuzikoresha neza hashingiwe ku bwigenge bw'imigambwe myinshi n'ivyimviro vya benshi mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro nyakuri naho ataburamenya ibiri muri iyo raporo mu gusozera igice cya gatanu cy'ibiganiro giheruka kubera Arusha mu kwezi guheze Mukapa yaravuze bimwe muri ivyo David Kapsa n'umuhanuzi mukuru wiwe
the facilitator now will review the documents he has
Atumuhuza giye kwegeranya inzandiko zitatu zose afise azishire hamwe. Izo nazo ni urupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yarungikiwe na leta, ubwo abatavuga rumwe na leta bahunze, hamwe n'uru rero abatavuga rumwe na leta bahunze n'abari mu gihugu baje gushikako. Azoca atanga raporo ku muhuza mukuru ariwe Yoweri Museveni atwara igihugu cy'u Buganda. Ariko Mukapa yifuza ko yuhagarikira ngaha akazi kiwe natwebwe twese. Muri ico cegeranyo kandi harimo ko Mukapa vyamugoye guhuriza hamwe impande zose zegwa n'amatati. Ubuheruka Mukapa yababajwe n'uko leta n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD batitavye.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibiri buri ndonke umuntu n'umwe yoserukira leta y'u Burundi, ariko byaranse. Ubutumire nari nabarungikiye niho nafata ingingo ko ibiganiro bibwirizwa kuba atakundi.
Hence I proceeded to arrange the dialogue to be held.
Abatavuga rumwe na leta bari bitavye batahuye ko umuhuza yananiwe akazi kwa tanze imihoho. Ubu nishariye nditije
nta na rimwe hari igaraje impande zibiri zihura ngo ziganire zivugane biti turabyumvikana bintu tuvyumvikana kugira abahuza baje hagati bagira ati mutumvikana ko mu wese nahebe ikiwunda hebe iki twabye tukire mu byabananiye tanga imihoho hanyuma turabe abandi bakorera mu ngata.
Aho bose bace bahuriza ku rwandiko bashikirije umuhuza bamubwira ko bakeneye abandi bahuza. Anise Niyonkuru no munyamabanga mukuru na Nisa na Rede rutavuga rumwe na leta yavuze ku bwa bose
twashaka uwundi muhuza. Ubwa mbere twashaka yuko inyu africaine ijishye hamwe igihugu byo muri Afrika ryoca risubira rigafata ikibazo cy'uri muntu ke bakaturondirira uwundi muhuza. Uko twasanze umuhuza ariho umuhuza n'umufasha w'umuhuza, twasanze ko ikibazo cy'Uburundi atashitayeho cyane.
Ubu igisigaye nuko umuhuza mukuru Museveni ashikiriza iyo raporo inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Iyo niyo izotanga umwanzuro wa nyuma w'ingene gutatura amatati mu Burundi bigiye kugenda. Atagihindutse iyo nama izoba mu mpera z'uku kwezi kw'icumi na rimwe. Cyeclave Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Umuvugizi wa President Ben Mukapa, Makocha Tembele, ntahakana cyangwa ngo yemeze ko President Museveni yaba yarasabye ko itegeko nshinga ry'u Burundi ryongera gusubirwamo. Araganira na mugenzi wacu Edirwe.
Sasa itakuwa ni vigumu kwa mimi kuzungumzia kile ambacho Mheshimiwa Museveni amekisema, kwa sababu nadhani hilo anaweza kuzungumza msemaji wake.
Biraza kungora kugira icyo mvuga ku byo nyakubahwa Museveni yavuze, kuko nsanga yakwemezwa n'umuvugizi we. Icyo nakubwira nuko twamugejejeho raporo yacu ndetse tugirana n'ibiganiro bisanzwe, ariko kubijyanye no kwemeza cyangwa guhakana ibyavuzwe na President Museveni byaba byiza mubibajije umuvugizi we. Icyo twe twakoze kwari ukumugezaho raporo twateguye irimo n'imyanzuro ku kazi twahawe, ariko birashoboka ko nyuma yo kuyakira ashobora kuba yarahamagaje abanyamakuru akagira icyo abivugaho. Nanjye ibyo ubaza nabibonye mu bitangazamakuru, ariko ku bwanjye sinshobora guhakana cyangwa ngo nemeze ibyo yavuze.
Lakini nadhani kwa nafasi nilionayo usipende kulithibitisha au kukanusha hilo.
Does he regret submitting a report without a final
piece? Ese umuhuza yabayicuza kubona yaratanze imyanzuro nta masezerano y'amahoro agezweho?
Siwezi kutumia neno labda regret au kwa maana kama ni kujuta, kwa sababu unajua
kati sinshaka gukoresha ijambo kwicuza, kuko mu nshingano yahawe ntabwo harimo ko abarundi bagomba kugira amasezerano basinya nkuko byabaye Arusha mwaka w'ibihumbi bibiri.
Makubaliano kama labda ya Arusha ya mwaka 2000 na yeye alitakiwa ni kuwezesha mazungumzo ili warundi,
icyo yarashinzwe nk'umuhuza kwari uguhuza abarundi kugira ngo bashakire hamwe umuti w'ibibazo byugarije igihugu cyabo. Kuvuga rero ko ashobora kuba hari ibyo yicuza nibaza ko bihari, gusa ahangayikishijwe n'uko ibyo yari yiteze kuzageraho nyuma y'ibiganiro birimo guhuza impande zose zirebwa n'ibibazo by'u Burundi atabigezeho. Inshuro eshanu zose yahamagaje ibyo biganiro abagize guverinoma ntibashoboye kwicarana n'abatavuga rumwe nayo kugira ngo baganire. Ibyo kuri we ni ibintu bibabaje.
na ubundi nta masezerano y'amahoro cyangwa gusubiramo amasezerano yarusha byari byitezwe.
Sidhani kama kulikuwa na matarajio ya kupata makubaliano.
Given what you know and the facilitator,
ukurikije ibyo wowe no muhuza muzi, mubona amatora mu Burundi ashoboka nta masezerano abayeho hagati y'impande zombi zirebwa n'ibibazo?
Bado inawezekana, lakini kwa uzoefu ambao nimeupata kutoka kwenye mazungumzo haya, nadhani kuna baadhi ya mambo ambayo ni lazima yafanyike.
Birashoboka ariko nkurikije ibyo niboneye muri ibi biganiro, hari byinshi bigomba kubanza gukorwa kuva none kugeza amatora ageze. Haracyari ukutumvikana gukomeye hagati ya guverinoma, abayishyigikiye n'abatavuga rumwe na leta. Byaba byiza habayeho kubona ibintu kimwe kugira ngo bagire icyo bageraho gifatika, kugira ngo amatora abe mu mucyo no mu bwisanzure.
Kuna baadhi ya watu watakuwa na hawatofurahia zaidi Warundi kufanya uchaguzi katika hali hiyo.
Hari abarundi benshi batashimishwa nuko amatora yaba ibintu bimeze uko birubu. Kuri je numva abarundi bakwiye kumvikana ku bibazo bitandukanye bihanze igihugu kugira ngo bose bibone muri ayo matora. Muri rusange birashoboka ko amatora aba, ariko haracyari byinshi byo gukora kugira ngo ayo matora akorwe mu bwisanzure no mu mucyo. Bitabaye ibyo, hari benshi bazayagiraho amakenga kandi bikazagira ingaruka ku mahoro n'umutekano by'u Burundi mu bihe biri imbere.
Sidhani kama inaweza ikawa ni hatua nzuri zaidi kwa amani ya Burundi.
Muri Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo, komisiyo y'amatora CENI yateye utwatsi icyifuzo cy'umwe mu bakandida witwa Seth Kikuni, wayisabaga kwigizayo amatora y'umukuru w'igihugu yo kuri 23 y'ukwezi gutaha. Kwiyamamaza biratangira uyu munsi. Claude Ganza Munyamagana araduye ibindi kuri iyi nkuru.
Birasa nkaho nta kikibujije amatora kuba, hagendewe ku ngengabihe yatangajwe na komisiyo y'amatora CENI mu kwezi kwa 11 k'umwaka ushize. CENI yamaze kuvuga ko nta kabuza amatora agomba kuba, kuko ibyangombwa byose byamaze gutegurwa ku buryo nta mpamvu yatuma amatora yigizwa inyuma. Mu ibaruwa perezida wa CENI Corneille Nangaya-Biru yandikiye kandida perezida Seth Kikuni Masudi wari wamwandikiye asaba ko amatora yigizwa inyuma, yamusubije avuga ko bitashoboka kuko byaba ari ukwica amategeko kandi ko CENI ititeguye kwirengera ingaruka zaterwa no kutubahiriza ingengabihe y'amatora. Kandida perezida Seth Kikuni Masudi wiyamamaza nk'umukandida wigenga yari yavuze ko hari iby'ingenzi bitarumvikanwaho, bityo ko amatora adashobora kugenda neza. Perezida wa CENI yamubwiye ko imyiteguro igenda neza uko byifuzwa kandi ko ikomeje uko amategeko abiteganya, ari nayo mpamvu kwiyamamaza bitangira kuri uyu wa kane haburi iminsi 30 ngo amatora abe nk'uko amategeko abiteganya. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Goma barasanga amatora atakigize gisibya. Nabihamya kuko nimo kubona imyiteguro yerekeza amatora byazaba mu mutuzo cyangwa mu kavuyo ariko abi. Sinakwibuza amahirwe yo gutora kuko ni uburenganzira n'inshingano ku rundi ruhande kuri buri munyekongo. Nzatora rero ko umukandida wanjye yatsinda. Abaturage bose ba Kongo banyotewe n'aya matora kuko barifuza impinduka zizadufasha guteza igihugu imbere. Ku rundi ruhande, nk'uko yari yabitangaje ko azagera i Kinshasa kuri uyu wa gatatu, ni nako byagenze ku mukandida perezida Martin Fayulu wabibumbiye muri Lamuka, ni ururimi rw'iringara bisobanuye kanguka. Ahagana isaa saba yari ageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Njili Kinshasa, yakiranwe ubwuzu n'amagana y'abarwanashyaka ba Jean Pierre Bemba, aba Moise Katumbi, Fredy Matunguru n'aba Adolphe Muzito. Abagabo bane bakomeje gushyigikira Fayulu kuva yemezwa nk'umukandida perezida rukumbi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, mu gihe Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe bo bahise bamutera umugongo nyuma y'amasaha 28 bose bamwemeje mu nama yabereye i Geneve. Amagana yaje kumwakira yari afite intero zigira ziti: Fayulu ntazigera agurisha Kongo, tuzamutora twivuye inyuma, turabambara ibingabo y'abaturage, tuzatsindira amatora. Ibinyamakuru bikorera i Kinshasa byanditse ko abaturage bagendaga bakikije imodoka ye ku buryo itarushaka akanyamasyo yo kwihuta. Ku buryo yakiriwe, abenshi bari babifitiye amatsiko ndetse babifataga nk'umunzani uza gupimirwaho uburyo akunzwe bagendeye ku mubare w'abamushyigikiye. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, Martin Fayulu yavuze ko ari igihe cyo kwandika urupapuro rushya rw'ikuzo mu mateka y'igihugu, bakubikurwa amateka asharira y'imyaka FDL ya kabiri imaze ku butegetsi nyuma yo guhirika Mobutu. Olivier Kamitatu usanzwe ari umuvugizi wa Moise Katumbi ushyigikiye Martin Fayulu, yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter ko abapolisi bakoresheje ibyuka biryana mu maso mu basirageza bari bagaragiye Fayulu bari bazimije imihanda. guhuza imbaraga kw'ishyaka UDPS na UNC biracyari mu maregeka kuko bayobozi bayo Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe bakiri burayi batarabishyiraho umukono amasezerano y'imyaka 10 avuga ko aya mashyaka yumva huza imbaraga bagatsinda amatora maze hagati ya Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe hakavamo perezida mugenzi wakayobora guverinoma biteganyijwe ko mu yindi manda nabwo bazahuza imbaraga bakongera gutsinda bakagurana wari perezida kuri manda ishize akaba ministri w'intebe naho wari ministri w'intebe akaba perezida gusa umunyamabanga mukuru w'ishyaka UDPS Jean-Marc Kabunda yabwiye Radio Top Congo FM ko kuvuga ko aya mashyaka yamaze kwihuza byaba ari ukwihuta ariko avuga ko ibiganiro ku mpande zombi bigeze aheza kandi ko baza gutangaza umwanzuro wa nyuma mu masaha make ari imbere abahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu ni 21 barimo abahagarariye amashyaka n'abakandida bigenga batangira ibikorwa byo kwiyamamaza kuri uyu wa kane ku itariki 22 Ugushyingo amatora y'umukuru w'igihugu ay'abadepite ku rwego rw'igihugu n'urw'intara akazabera rimwe ku itariki 26 z'ukwezi gutaha amajwi y'agateganyo akazamenyekana tariki 25 z'ukwezi kwa 12 y'umwaka nk'uko komisiyo y'amatora yabitangaje Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
Mu Rwanda urukiko rw'ikirenga rwaraye rusubukuye urubanza rwa Bandora Charles uregwa ibyaha bya genocide Bandora yarujuririye asaba ko rumukuriraho igifungo cy'imyaka 30 yahanishijwe n'urukiko rukuru ubushinjacyaha bwo busaba ko iki gihano kigumaho ni inkuru ya Eric bagira ubusa
Abanye mategeko bunganira bwana Charles Bandora bafashe umwanya munini basobanura impamvu z'ubujurire mu rubanza urukiko rukuru rwamuhamijemo ibyaha bya genocide bibanze ku nama bivuga ko yabereye mu nzu y'ubucuruzi ya Bandora kuruhuha itegura ubwicanyi ni inama Maître Brice Bikotwa na Maître Jeanne d'Arc Umutesi bavuga ko itabayeho kuko ubushinjacyaha butayigaragarije ibimenyetso simusiga babwiye urukiko rw'ikirenga ko abatangabuhamya bashinja Bandora batahurije kuri iyo nama Bavuze kandi ko abatangabuhamya bashinja urega urukiko rukuru rwabimye agaciro bavuze ko hari umwe mu batangabuhamya wumvise iby'iyo nama kandi yari afite imyaka 14 y'amavuko bakavuga ko umucamanza wa mbere atagombaga kumuha agaciro kuko yari muto Perezida w'urukiko rw'ikirenga Profeseri Sam Rugege yabajije niba hari amategeko bashingiraho ku muntu wo muri icyo kigero ubuhamya bwe butahabwa agaciro basubije ko umucamanza mu rukiko rukuru atafashe umwanya wo gusuzuma iby'iyo myaka ngo amenye ukuri kwayo bityo bikazamura ugushidikanya ku buhamya bwe bushinja Bandora abanyamategeko bakavuga ko bamushinja inama batagaragaza uwayitumije abayitabiriye ndetse n'imyanzuro yafatiwemo bakavuga ko urukiko rukuru rwaguye mu cyo bita amakosa yo gushingira ku buhamya bwabo kuko ngo baranzwe n'imvugo zivuguruza kandi zikanavuguruzanya Maître Bikotwa yagarutse ku batangabuhamya babiri b'ubushinjacyaha bahamagajwe ngo bagaragaze iby'amabwiriza yaba yaratangiwe mu nama bivuga ko yabereye kwa Bandora ku itariki 7 z'ukwezi kwa 4/94 aho barimo witwa Emmanuel Baziga bafungiye ibyaha bya genocide babwiye urukiko rukuru ko batanze ubuhamya bushinja Bandora babihatiwe haba mu nzego z'ubugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha bavuze ko bari bizejwe gufungurwa ndetse no kugabanyirizwa ibihano batabikorewe biba ngombwa ko bashinja ururegwa abo banyamategeko bamwunganira bakavuga ko icyabaye kwa Bandora ari ubusahuzi kuko ngo icyo gihe abantu barahuruye ariho ubushinjacyaha buvuga ko bari baje mu nama itegura ubwicanyi kuri bwana Faustin Nkusu uhagarariye ubushinjacyaha ariko ibivugwa n'urundi ruhande si ukuri aravuga ko abatangabuhamya bashinja barimo abari muri iyo nama ndetse n'abumvise ibyavugiwemo bagahuriza ku matariki yabayeho bamwe mu bari bayirimo n'imirimo bari bashinzwe yabwiye urukiko rw'ikirenga ko kugeza ubitegeko ryemerera umwana w'imyaka 12 y'amavuko gutanga ubuhamya ku icyangombwa ruko ibyo avuga biba bifitanye isano n'ibindi bimenyetso yavuze ko abatangabuhamya b'urwego ahagarariye bativuguruza kuko ngo banahuriza ku bikorwa byakozwe byo kwica abatutsi nyuma y'iyo nama yahakanye ko nta busahuzi bwakoreye Bandora ko ahubwo icyabaye ari iyo nama yateguraga ubwicanyi kuruhuha ku batangabuhamya babiri yahamagaje gushinja Bandora bagakora ikinyuranyo uyu muvugizi w'ubushinjacyaha yavuze ko nabo ubwabo bafatanije na Bandora mu gukora ibyaha ari nabyo bafungiwe yavuze ko mu bihe bitandukanye babajijwe n'abantu batandukanye bakavuga ibihura n'iby'abandi batangabuhamya agasoza avuga ko iby'uruhande bahanganye ruvuga nta shingiro bifite ko ahubwo icyemezo cy'urukiko cyahamuko kiri Charles Bandora mu kanya gato yumvikanye mu rukiko nawe yikomye abamushinja ibyaha bya genocide yavuze ko ibyo bavuga biteye isoni n'ubwoba kuko bivuguruza bakanavuguruzanya kandi hamari uko ukwivuguruza kurengera uregwa yumvikanye avuga ko bishobotse nabo bagombye kuba bahanwa. Metre Bikotwa umwunganira asubiranye ijambo yavuze ko abatanga buhamya w'ubushinjacyaha bashinjwe bandura mu 2008 bari bandikiye wari umunyamabanga nshingwabikorwa wa gacaca bamumenyesha ko ibyo bavuze kuri bandura bamubeshyera. Yavuze ko izo nyandiko zihari ariko ku rukiko rukuru rwazirengagije. Uyu munyamategeko akavuga ko mu magambo ye ubushinjacyaha budashaka ko ukuri kugaragara ku byo bukurikiranyeho bandura. Bwana Shahre Bandura yari umucuruzi ukomeye ukuriye abandi bacuruzi mu cyahoze ari komine ngendo ubu ni mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Iburanisha ryimuriwe ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha 2019. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Nshuti z'ijwi rya Amerika, iyi minota 30 ya mbere y'uyu munsi y'amakuru nahangaha humurije, ariko ibiganiro birakomeza umunsi wose. Mukomeze muryoherwe na radio yanyu ijwi rya Amerika. Mugira umunsi mwiza, murakarama.